Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Njia mengine kwa kushikilia ingani ya radio mukirundi mukirwanda Burundi mutukumbira kumi ngo migufi ya shatweva kometero 19 na kometero 22 mu Rwanda mutukumbira kuri FM 104.3 mushana no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kibanza cyacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu koma bibeneza cyutse ministri namwe akunzi radio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Munikije ikaze muri sistemu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingendo hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Wowe muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mungu kiganiro muri sanga cyo munsi tugiye hanini kuvuga ku kiza cya COVID-19 kiriko kiri inkumbi ku isi hose hamwe n'ukuntu cubandanya gikumirwa ku isi hose na cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere muri ibi bihe tugiye kwinjiramwo bikanye muri leta z'Ubumwe za Amerika. Ibitigiri by'abandura ico kiza ku munsi birabandanya kwiyongera. Ibiharuro byashikirijwe ku munsi wa gatatu itariki 11 y'ukwezi ku 10 byerekana ko muri leta z'Ubumwe za Amerika abantu bashika ku 100,000 haribo banduye ico kiza. Ni mu gihe no mu bihugu vya Uraya ico kiza kibica bigacika kandi n'ingingo zikabije zibuza abantu gukoranira mu bibanza ari benshi zikaba zarasubiye gufatwa abategetsi ku isi hose rero barabandanya guhimiriza abanyagihugu kwirinda icyo kiza mu gukurikiza ingingo zashyizwe ahabona dufatiye akaruhe ku Burundi. Umukuru w'igihugu hamwe n'abategetsi banyenyicubahiro bamuherekeje mu rugendo aherutse kugira mu gihugu cya Guine Equatoriale bashitse bishyira mu kibanza cya bonyine mu kiringo cy'amasaha 72 mu ntumbero yo kubahiriza amategeko ajyanye no gutuza icyo kiza. Mu nzu ziheze naho abajijwe amagara y'abantu mu Burundi barasozereye isekeza ryo kwirinda ikiza cya coronavirus aho bashikirije ibitigiri by'abantu cyahitanye abacanduye hamwe n'abantu bavuye bagakira mbega inkingo zofatwa kugira ngo icyo kiza kibandanye gituzwa. Muri iki gihe imbibe zishobora kugurugwa kandi ribanza mpuzamakungu c'indege ca Bujumbura cuguruwe n'izihe. Uyu munsi rero duhereye duhishije ko turi kumwe na muganga Sylvain Nzeyimana, umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga Umurundi. Muri aho Dr Nzeyimana.
Ego me Frederic Mbikije ndabashimiye ko n'umwanzi ngenda akomeye amakuru meza.
Murakoze cyane rwose kwitaba iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Professor Lionel Remesha yigisha muri kaminuza Alliant University yo mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri leta z'Ubumwe za Amerika. Professor Remesha afite uruhara rukomeye cyane mu twigoro two gukangurira abarundi kugira ngo birinde ikiza cya coronavirus. Yamana ntaryo yatangaje amakuru ku kibanza cyabigenewe kuri Facebook. Muri aho Remesha.
Amahoro neza Frederic.
Murakomeye.
Ego menange.
Turakomeye. Reka dutangwe kuri wewe Dr. Sylvain Nzeyimana, icyo kiza muri iki gihe cifashe gute mu Burundi, ibiharuro bishikirizwa byerekana iki?
Ego mu Burundi kiza cya coronavirus kirahari ariko abagwaye ba sisikara batonze. Icyo nicyo twoshima kuko ibiharuro biri by'Uburaya ni babiteye ubwoba. Twebwe ni abagwaye gushika ubu bari mu bitaro kubera izo ndwara. Hari abaza baratogwa ko bagwaye mugabo kenshi usanga ari abantu baje bavuye mu mahanga nk'ubu kibuga cy'indege cyuguruwe. Hariho n'amwe bamwe bahora baza bavuye mu mahanga baciye nko mu gihugu cy'Ubushinwa cya Tanzania kitari cyabugaye imbibe nubwo batumye bagishyika yashobora gushyirwa asanga mu nyuma basanze bagwaye. Ariko ngaha mu Burundi ibiharuro ni uko birashimishije kuko tubonye kuva kiza gitangura hamaze kwitaba Imana umwe gusa hanyuma n'abagwara baguma bakira gushikubura kwanye byinshi bose byaruro ndikonda bya iharuro bya dushangaje kamagara y'abantu n'iharuro bihumuriza ariko nko n'amwe yivuga akarandaho kase yose na cyo cyashaga kimutinyo cyangwa umatugaze ariko gushikubu kubyerekeye coronavirus mu Burundi iracyifashe neza
murashaka gucira kumayange kuri ibyo biharuro bishikizwa muri iki gihe
ibyo biharuro bishobora kwambisa gushikubu amakuru turonka atangwa n'ubushinganzi bw'amagara y'abantu yerekana yuko abantu uno munsi bagwaye iyo ndwara bose hamwe ari abantu 62 uno munsi abantu bagwaye n'abantu 62 abamaze kugwara bose muri rusangi na 612 muri abo hamaze gukira 549 ariko nk'uko ndababwiye abagwaye uno munsi ni 62 bonyine
ibyo ntibitigiriye byiza gatima umuntu yihweje ukuntu icyo kiza kiko kiri inkumbi ahandi hose ku isi nk'uko mwabivuze ikibanza cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura cyaruguruye muri indwi arabakenga ko icyo kiza gishobora kwiyongera ko hazaba hari uruja n'uruza rw'abantu
bakenga ntiyobura ariko ingingo zarafatwe kugira ngo tuzitire tutaronegwa ni ukuvuga umuntu kugira ngo ashike i Bujumbura azobanza kuba afite igipimo cyerekana ko yapimwe iyo avuye coronavirus igipimo kitarenza 72 ashitse rero yongere cyo muri izoluma donc aho dushyira abantu kugira ngo tubacungere turabe neza ko atakimenyetso bagaragaza iyindi minsi 3 no kubwa 72 kandi yongere apimwe agishika yongere apimwe kandi aheza 72 hanyuma niyaroye baguma bamukurikirana abashinzwe amagara y'abantu kugira ngo akize ikimenyetso icyo ari cyo cyose umuntu aheze amenye umuntu yinjiye ryari igihe yapimwe ryari rimeze bite none ubu ageze bimeze gute ni ukuvuga ingingo zifatwa kugira ngo tuzitire tutaronerwa ariko ni ukutoyindira tukaraba ukungene izogenda biragenda ariko gushika ingingo zafashwe n'izo hanyuma ubunye abapolisi bajejwe imipaka icyo bita polisi de l'aire des frontières bariko baragirishwa imyimenyerezo bagirisha n'amaformasiyo kugira ngo babashe kutofata neza abo bantu abo mu gisata cy'amagara y'abantu nabo bariko baragirishwa bariko barigishwa kugira ngo bamenye kuraba ibimenyetso by'iyo ndwara bamenye no gukurikirana abantu bazoza bavuye hanze hariho n'urutonde rw'amahoteli bagize basoba bashyikiramo ubu nta muntu azoshika wajashikira mu kibano cyangwa ugashyikira mu irabona nyine azobanza kujya mu ihoteli ahazi bari kumwe n'abaganga barabafata akimenyetso afise hanyuma kandi bamupima agishika bakongera bakamupima asohotse muri iyo hoteli kugira ngo bamenye neza yuko atangwara yinjiranye
amakuru ariko atangazwa muri iki gihe ni uko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abandi banye n'icyubahiro bari bamuherekeje mu rugendo yagize muri Gine Equatorial nawe nyine yashyitse yishyira mu kibanza cya wenyine iyo ngingo tanga ubuhe butumwa
ubutumwa bwa mbere jya nshobora gukuramo ni uko iyo ndwara atawe igira umutwe ni ukuvuga iyo ndwara naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara n'akarorero hari abakuru b'igihugu bo mu bihugu bya Buraya bagwaye icyo kiza aho muri Amerika mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere yagwaye iyo ndwara muri Canada umushikiranganji wa mbere yagwaye iyo ndwara ubutumwa bwa mbere iyo ndwara ntabigera umutwe naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara kira kabiri na karoro keza atanze avugati nta n'umwe ari hejuru y'amategeko amategeko mpuza bakunga ariko arafatwe n'umunsi mu kurwanya iyo ndwara yerekeye twese waba umukuru w'igihugu waba umunyagihugu asanzwe ubwirizwa gukingira abandi niba wanduye iyo ndwara upimishe umenye ko uyirwaye hanyuma ukingire abandi ntiwanduze iyo ndwara ubwo niko butumwa nabonye hanyuma kandi ikimenyetso cy'uko iyo ndwara bayihagurukiye mu Burundi
Professor Lionel Rebesha murabandanya igikorwa cyo gukangurira Abarundi cyane cyane ku nyandiko eka no ku makuru y'imvaho yereka icyo kiza mubandanya guha gusangira n'Abarundi mukoresheje ikibanza cya Facebook uruhara igikorwa mwagize gishobora cyarakoze n'ikihe mu Burundi twumvise ibyo bitigiri bito cyane rwose umuntu yihweje ukuntu icyo kiza cy'inganda ku isi hari ikintu mwibaza ko muba mwaratereye namwe mu zindi ngingo zifatwa n'abategetsi
egome icyo kibazo ni cyiza cyane kubera iyi ndwara yari yateye ya coronavirus COVID-19 ni indwara yari nshyashya kandi nta n'umwe azi ukungene ibandanya n'ubu abahinga baguma bayiga urumva muri icyo gihe kwa ariko arazi yuko igihe yatangura bariko barigisha abantu bose ngaha muri Amerika no mu mihingo myinshi yo ku isi bariko baratanga impanuro y'ukungena abantu ngo kwikingira aho rero niho twaciye tubanza gutangura kuraba ivyo bariko baravuga bavuga mu Congereza canke mu zindi ndimi tukabihindura tukabigira mu Kirundi ku rubuga rwa Facebook kuko hariho abari kuri Facebook bashobora kuba batazi Icongereza cyangwa Igifaransa neza ariko turavuga reka naho tugishyire mu Kirundi kugira turabe ko hoba hariho n'abandi twashikira igikuru ni ugufasha abantu kubahimiriza abantu bafite iyo ndwara kugene yandukira no kugene boyikingira aho ibyo birafasha cyane kuko ngaha muri Amerika muri Center Disease of Control bagerageza kurwanya iyi ndwara ngaha muri Amerika eka baranafashe no muri Afurika no mu nyigisho batanga muri Afurika inyigisho za mbere zari kwikingira nizo babanje kwigisha hanyuma baranafasha ibihugu byinshi byo muri Afurika gutesta iyi ndwara gupima iyi ndwara urumva twebwe icyo twagira twarazi inyigisho ariko baratanga tugashaka kuzihimiriza kugira abantu benshi babizeze cyane cyane abakiri bato nibo bakoresha mu buhinga ngurukanamubiri abo nabo kenshi ushoboye kubashikira bakabyumva bakanyurwa ibyo birashobora gufasha kugabanya ukungendera ndagataya COVID-19 rije mu banyagihugu.
Ego tugarutse ku bitero byashikijwe na muganga Sylvain, murashaka kutubwira uko mwebwe musigura ibyo bitigire bito umuntu yuheje ukuntu kiza kigisirije ku isi hose mu biha isiguro nki ku bwanyu biba byagenze gute tubazi ko no mu bihugu biteye imbere icyo kiza gushika ubu bataragihagarikana nk'uko twabivuze nk'aha muri Leta Zunze Amerika icyo kiza kirabandanya kwiha inkumi.
Ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi ni ikibazo kikiriko abakiriko bariga ariko nk'ubu uramaze urazi nk'ibyo bamaze kwiga nk'ubu mu bisanzwe nko ngaha muri Amerika igituma icyo kiza cyashwiragiye cyane rwose ni kubera abantu indo baravoyaja cyane barafata indege hari indege nyinshi zigenda hagati mu gihugu n'izigenda hanze y'igihugu hari indege nyinshi reka ingenzi ni nyinshi hagati mu gihugu hamwe no hanze y'igihugu hano hariho ingenzi nyinshi ku munsi aha muri Amerika canke mu bihugu bya Buraya eka no muri Afurika mu bihugu bimwe nabona hararonka ingenzi nyinshi ariko icyo novuga ni uko muri Afurika uyu iki kiza igihe cyatera kirashobora kuba cyahashitse gitegwe kigatuma yuko coba caranahashitse bamaze no kugara gufata imigambi yo kugara ku buryo abo baba barashitse bafite icyo kiza bari bake ariko icyo kiza cyashoboye gushwiragira kirongerekana gatoyi muri Afurika gushika ubu icyo bariko bararaba hari igihe harimo abashakashatsi ibaza yuko ari kubera abantu benshi bakiri bato ugereranya n'ibihugu bya Buraya ku bintu by'imyaka se urwaruka muri Afurika ari urwaruka rwinshi baribaza ko ho byo bari ivyo baribaza yuko bishobora no kuba ku zindi ndwara zisanzwe muri Afurika ari malaria cyangwa izindi ndwara z'inkorora zishobora zisanzwe abantu bagatuma baronka umubiri w'abantu ugatuma ushobora kuronka ingufu yo kurwanya iyo ndwara ya coronavirus ibyo byose baracyariko barabyiga ariko icyo umuntu akwiye kumenya ni uko naho bakiriko barabyiga ubu hariho umuzo wa kabiri wamaze gutangura wa coronavirus urabona ko ngaha muri Amerika kiraduga no muri Europe kiraduga cyane nicyo gituma abantu naho baba babuze ko umuzo wa mbere ibitegerezo yabaye bikeyi barakwiye kubandanya bakurikiza izo mpanuro bahawe kugerageza kwikingira kubera ibitigiri biko biraduga no muri Afurika nko mu bihugu bya Kenya, Ethiopia, Egypte n'ahandi.
Ego mwavuze ko kimwe mu bintu bishobora kuba byaratubye icyo kiza kitinganda cyane rwose mu bihugu byo muri Afurika ari uko imbibe zishobora kuba zarasi kugurwa ariko nk'uko twabyumvise ikibanza cy'indege cya Bujumbura cuguruwe ika imbibe zimwe ziruguruwe n'izindi zishobora kubandanya zugurwa izindi ngingo mubona abarundi muri rusange bufata kugira ngo bagumize icyo kiza hanze imbibe zabo zo bahize
ikiza cyamaze gushika mu Burundi cyangwa mu Rwanda ikano mu bindi bihugu muri Afrika ariko cyo izo ngingo bafashe yuko ingenzi ziriko ziraza babanza kuzipima imbere yuko zibaho bihugu zarimo hanyuma agashobora kuzipima nk'iyo ni inyigisho nziza ariko abanyagihugu nabo ni naho batoba baje mu bindi bihugu canke batembera barakwiye kuguma nabo ne bamenye yuko kungeneye indwara yandushira kuko yaramaze gushika kandi ikindi naco bakiriko bariga ni ukungene indwara aho yamaze gushika ubukari bwayo aho abuza gukara nko ngaha bari biyumviriye nko mu bihe batanguye gukanya iyo hatanguye gukanya urumva abantu benshi baja mu mazu canke abantu baja hamwe urumva muri ico gihe rero bari baramaze kumenya yuko baramaze kwibaza yuko ibitigi bishobora kuduga ubu naho ibitigi biratangaye kuduga uko imbeho mu ntara zimwe z'imigaha muri Amerika uko imbeho itangura ko winter itangura ndiko ibiharo bitangaye kuduga eka no mu bihugu byo muri Afrika hariho nk'ibihe by'imvura canke ibihe bisanzwe abantu bagwara indwara z'inkorora Dr. Sylvain ashobora kunyunganiraho ariko kuri ico gihe naho ne bashobora kuraba ukungene uko iyi ndwara ishobora kuba kuko amakariya yashobora kuduga muri ico gihe canke ingenzi zitanguye kuduga n'abantu bagatangura kumenyera bakibaza yuko iyo ndwara yagiye ibitigiri bishobora gusubira kuduga ariko igikuru ubu ni uko abantu bobandanya bikingira bembere babe patient ibintu bizofata kandi ariko bose bashobora kwikingira hakaboneka urucanco bibaza ko byose byose
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushikirije Dr. Sylvain Nzeyimana igihe cyose hatangajwe amakuru avuga ko ikiza cyagabanutse ayo makuru arashaka gutuma abantu badasubira kucitwarika nka mbere ibyo zaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose ku isi niko bimeze ibintu ku bwanyuze bikorwa kugira ngo abarundi bagume barikanuye n'ibi
yego iyo Professor Lionel Meshavuze n'iby'ukuri kandi namwe mwabisubiyemo iyo abantu basamaye bakijajara babonye ikiza cyagabanutse baca bibaza ngo biraheze ibyo ni imwe mu myifato umuntu akwiye kwirinda ni ukuvuga umuntu ategerezwa kuzirikana yuko iyo ndwara nubu ikihari kandi nubu ikitafite inganda aricyo gituma umuntu ategerezwa kumagabye nuko uno munsi kubera imvo nyinshi gusa n'abo bashakashatsi bakiriko bariga muri Afurika iyo ndwara itakaze cyane ntatwe nk'ayo baca mu rundi ntiyakaze rwose nta kibuza yuko mu minsi iri imbere ari nk'amwe twosamara twokwinjiranwa nicyo gituma abantu bokuma bameze magabo hariho imanongo tuzaganga zitanga kugira ngo bambare ubupfukamunwa boye kuja ahantu bahuje ari benshi bakarabe hanyuma ubundi bipimishe kuko wumvise ikimenyetso kuza kwipimisha twese tuguma dutanga impanuro kugira ngo abantu ntibijajare hari ibintu byo kujya mu mamanza mu masoko n'ibindi n'ibindi ibi leta yari ihagurukiye kugira ngo abantu bagerageze bisunge impanuro bahabwa n'abaganga nk'uko mwabivuze nibyo ntawuzi uko nyine indwara imeze ejo cyangwa igihe yaje dusamaye turashobora kwinjiranwa hanyuma uburyo bwo kuvura abantu ino iwacu muri Afurika niho uteye imbere nko by'iburaya mbere no ngaho iburaya hari ibikoresho bya rutura hari ibitaro haragize igihe bakarengerwa cyane rero nka twebwe inaha mu Burundi dutewe n'iyo ndwara ikaza yakaze hose twaba tugira ingorane nicyo gituma igihambaye ari ukuyirinda utarayirwara nicyo gituma abantu baza kujajara tuguma tubisubiramo umukuru w'igihugu aguma abisubiramo eka n'abantu bose bafite icyo bagejwe mu Burundi umwe wese ahageza aguma abisubiramo abanyagihugu kuko baguma
bameze magabo kuko iyo ngwara yo yiracahari Lionel Remesha mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu nk'abanyagihugu bashaka kudebukirwa bakaruha bakaruhishwa n'izo ngingo izo byaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe by'iburaya aho abantu basa n'abashaka kugaragaza ingingo zaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikintu abarundi bakora kugira ngo ntibumve ko barushe n'ingingo zifatwa zo badashobora kwandukiranya ikintu bokora n'ikiki
ego mesha ari kibazo cyiza cyane icyiza ni uko iri randagata rya COVID-19 itaraba byinshi cyane canke bitabaye byinshi cyane mu Burundi canke no mu Rwanda icyo ni cyiza ko bitabaye ariko mu gihe ibitigiri byoduga cyane ibintu birashobora guhinduka nka kujya mu bindi bihugu twabibonye aho ibitigiri biduga cyane hanyuma ibihugu bigafata ingingo z'ukugara zo kugira ama lockdown kugara cyangwa kugabanya urujya n'uruza rw'abantu twarabibonye nko mu bihugu nka Kenya atari kure no mu Rwanda barabigize eka no mu bindi bihugu muri Afurika no mu bindi bihugu ariko iyo bagize rero iyo igihugu kigeze aho gifata izo ngingo ni ingingo zikomeye cyane kandi ni ingingo bica bifata abantu zituma ubutunzi bwabo bushobora gushikira urumva abantu barashobora kubura akazi abidandariza ibintu afite amakompanyi cyangwa abadandaza ibintu bito bito urumva umuntu bamubwiye ngo ateza kuguma muhira urumva ngaho hariyo abantu bishobora kugora kuko hariyo abantu benshi babaho ari uko bagiye gukora kuri uyu munsi bakaronka ayo mahera baciye uyu munsi bakabona kubaho urumva muri icyo gihe icyo nohanura nk'abari i Burundi cyangwa mu bindi bihugu aho ibitigiri bitaraduga cyane ni uko babandanya bakurikiza izo mpanuro abaganga babaha kubera bituma ibiharuro bishobora kuguma ari bike kuko mu gihe ibiharuro byoduga cyane hashobora kuba amategeko ashobora kuba akomeye gusumbya ashobora gutorerwa umuti kugira bashobore gutabara abantu so muri icyo gihe rero icyo nosiguriye abanyagihugu ni uko izo ngingo bazifate nka nkamba yego nta cyoroshye umuntu wamubwiye kuja mu manza wambaye agapfukamunwa cyangwa wirinda ahantu hari abantu benshi ibyo ni ibintu bitoroshye ni ibintu umuntu ashobora kugira rimwe kabiri agaca avuga oya reka ngenze nta kundi ariko igikuru ni uko abantu bakwama bibuka yuko COVID-19 irahari naho yagiye ariko igikuru ni ukugerageza ntibandanye itunga ngo bitigire ibibe byinshi cyane hanyuma ngo bisinzikaze abantu benshi
Dr. Nzeyimana Professeur Lionel de Meshavu ikibazo gihambaye cyane gusi cy'ingaruka ingingo zikabije zishobora kugira ku butunzi eka no ku mufuko umunyagihugu ubwiwe ikintu cyokorwa kugira ngo amagara y'abantu ashigwe imbere cyane rwose kurusha ubutunzi ni ikihe twabonye ko hariho ingingo zimwe mu bihugu bitandukanye aho bavuga ko kuguma ruganya abanyagihugu bishobora kugira ingaruka mbi ku butunzi bamwe bakavuga ko uko ari gushyira imbere ubutunzi ari gushyira imbere amagara y'abanyagihugu ariko birazwi kandi ko mu gihe abanyagihugu badafite amagara n'ubwo ubutunzi budashobora kuboneka impanuro mutana ntizeye kuri icyo kibazo
icyo kibazo ni ikibazo gihambaye rwose kuko iyi ndwara yaduteye tutiteguye muri rusange ku isi yose hanyuma ni indwara ikaze rwose yica kandi yandukira rwose hanyuma urumva hari ingingo zimwe zitwa gufatwa ugasanga ni ingingo novuga zitorohereza abantu iyo nka twe no mu Burundi ibyo ntitwabifite ko byo kugarana abantu mu mazu byarabaye mu Rwanda byarabaye muri Uganda no muri Kenya bakugara abantu bakabuga kugarana abantu mu mazu bakababuza kwishyira ngo bizane ibyo rero byarageze ingaruka mbi izo ngaruka rero mbi zabaye muri icyo gihugu murabizi ubunye zihurikiye mu muryango umwe witwa East Africa Community Africa Africa y'Uburengerazuba y'ubuseruko nako muri Afurika y'ubuseruko ibihugu turi kumwe byariyugaranye ni ukuvuga Kenya Uganda n'u Rwanda bitatu muri bitanu byiyugaranye ni Kenya Tanzania n'u Burundi ingaruka mbi zashyitse hariya zaradushikije kubera iyo umubanyi yiyugaranye waba uza gusumira iwe waba uza hari abana benshi biga muri Kenya biga muri Uganda hari abantu benshi bajya gusuma bajya mu masoko yo muri Uganda kurangura abo bose ubonye bayicaye hari imiduga yagira ibyo gutwara abantu n'ibintu urayibona yicaye n'ibindi ibyashyitse hari natwe byaradushyikiriye nubwo twebwe tutiyugaranye twarabonye ko ifite ingaruka mbi cyane ariko rero nk'uko mwabivuze umuntu burya ashobora gukora ashobora kurangura imirimo igiye afite amagara meza niyo aca imbere umuntu akavuga ati reka mbe ndikinze icyo kiza
ndamukejo hanyuma isigaye umuntu azobiramba nicyo ngingo zafashwe aho icyo kiza cyakaze numero ya Burayi mu France barasiye kuyugana n'ingingo igoye cyane gufata nk'iyo umuyobozi umugabo n'ingingo atakundi kubigenza kuko numero utugaye uragiye ingorane kuko abantu bashobora yarimwe bose ugasanga n'ubundi ingaruka mbi ziraje ni ukuvuga biragoye mugabo ingingo yose ifatwa uranze n'ingorane uko ingana tuze ino mu Burundi ingorane ya COVID-19 irahari n'ibyo ariko ziri ku rugero rukaze rwose mu Rwanda aricyo gituma n'ingingo tuve gufata ziba zijyanye n'icyo turimo ariko ni by'ukuri kugana abantu byabaye nko muri Kenya muri Uganda no mu Rwanda byaje bigaruka mbi muri
kugira ngo abanyagihugu nti batezwe kuzabarasohoka kubera bakeneye kubaho hari ibintu n'amarita ashobora gukora aho ndi kuvuga muri rusangi mu bihugu byinshi byo ku isi
ego muri rusangi amarita hariho byinshi ashobora gukora kuko ubu muri iki gihe muri izi nyigisho bariko baratanga nkaho ibitigiri byaduze cyane bashobora abaye obligé guhimiriza abantu gukorera muhira nk'uko wabivuze ariho abantu benshi bafite ubuzi badashobora gukorera muhira tuvuge nk'abantu bakorera mu mahinguriro bashobora gukorera umuhira iwabo urumva nk'abo si benshi bashobora kubishobora cyane abandi badandaza ibintu bito bito ku munsi nko ku masoko nk'abo biragoye ko ntibashobora gukorera muhira bateza kujya ku masoko kugurisha hanyuma bakaronka amahera yo gutunga imiryango yabo no kubandanya ibyo badandaza urumva icyo noyiza ni uko amareta ubu amareta menshi bariko baragerageza kuzamura ubutunzi barasaba hari ibihugu byinshi byaronse n'ingurane zo mu banki y'isi yose ya World Bank hariho n'ibindi bihugu biriko birafasha cyane cyane nko muri Afurika Amerika irafasha ibihugu bya Buraya ariko bariko barafasha cyane uko ngo bashobora gufasha kuzamura ubutunzi muri ibyo bihugu arico nosaba abategetsi muri ibyo bihugu nabyo ni uko batokwibagira abanyagihugu batokwibagira abantu badandaza bafite urudandazwa ruto ruto ni ukuvuga abadandaza nk'ibintu umuntu ntarinda kugira ikompanyi nini ariko hariho abidandariza abikorera utwabo abo bogerageza uko nyine baza barabegeranya bakaborganiza hanyuma bagashobora kuraba ukungene bashobora kubafasha kuko baravuga yuko ishyirahamwe rya International Monetary Fund ishyirahamwe mpuzamakungu y'amafaranga nibyo yariko iravuga yuko barabye ukungene COVID-19 yabaye abantu imiliyoni 40 muri Afurika iyi ndwara izotuma baja mu bukene bukomeye cyane urumva muri icyo gihe rero no kuvuga imiliyoni 40 ni benshi muri Afurika yego hari ibihugu 50 ariko ibihugu byose urumva hariho abantu benshi bashikiriwe n'ingaruka mbi z'ubutunzi zivuye kuri COVID-19 urumva muri icyo gihe ibihugu aho biri byose abategetsi batuye kwibuka abanyagihugu bakabafasha bakafasha kubarondereye ingurane cyangwa kubafasha kungene iki kiza uko kizogenda kirahera bagafasha kugira nabo bazoshobore gusubira kuronka ibyo batakaje kandi babandanye batera imbere nk'umuzerere
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibicumunani. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. Na uko wadukulikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibicikenda. Ni radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Zegana ingingo zimaze gushikirizwa zo kwirinda ikiza cya corona no gukora ibishobotse byose kugira ngo ntikibandanye cy'inkumbi cyane cyane cy'abantu benshi. Ingingo zikomeye zimaze gufatwa, ariko hariho n'ibindi bintu usanga bikenewe byerekeye isuku, byerekeye ibikoresho. Ibyo bintu byose abanyagihugu barironka ku buryo bworoshye mu Burundi.
Ego cyane umwe yarayisekeza ku isomo yaryo hari umukuru w'igihugu n'abamufasha gutwara igihugu baragize ibikomeye byose rwose kugira ngo bafashanye n'amashyirahamwe mpuzamakungu, hari ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu, hari ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibyo kugaburira ibyo bita World Food Program, hariho ishyirahamwe UNDP. Aya mashyirahamwe yose mpuzamakungu yarafashije cyane kugira ngo ibikenewe byose bishobore kuboneka. Ubundi nibahaka rero igiciro cy'isabuni, igiciro cy'isabuni bifashijemo na UNDP, igiciro cy'isabuni cyarakorotse rwose ku buryo bw'uko ubunye ku munyagihugu uwo ari we wese kuronka isabuni yo gukaraba hamwe n'amazi ari ibintu bisanzwe rwose. N'igiciro cy'amazi cyarakorowe rwose kugira ngo n'umuntu yogire ingorane zo kugura amazi bimworohere rwose. Amazi yo gukaraba, isabuni yo gukaraba baregereje abanyagihugu ibyo kuronka ubukingirizo mu bitaro, mu ma centre de sante mu gihugu cyose. Novuga nti ibyerekeye kwicungira coronavirus ni n'ibintu ku maradiyo radiyo nkuru y'igihugu mugabo ubunye hasi hariho n'amaradiyo mu ntara, amaradiyo aguma asubiramo ubutumwa bw'amagara y'abantu busaba abantu kwirinda coronavirus. Uciye mu mabarabara ugumubona aho baguma bahimiriza abanyagihugu kwirinda coronavirus. Nuvuga nti ubundi uburyo bwo kwikingira coronavirus mu Burundi burahari, uburyo bwo kuyivura nabwo ni burahari ku rugero tugeze ko ubundi kumbure twaba tunanirwa abagore babaye benshi, ariko abagwayi uko bangana ubundi abagore baravurwa atankomanzi. Imiti irahari, abaganga barafite ibyo kwikingira, yego n'abanyagihugu ubwabo rero nakubwiye barafite isabuni, wari umugambi w'igihugu wo kugabanya igiciro cy'isabuni, kugabanya igiciro cy'amazi, hamwe no kugira ingamba zo kugira ngo abanyagihugu baronke amakuru ajyanye na coronavirus.
Remesha mu runani mwagize n'abandi barundi gukorana ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo gufasha ikagukangurira abarundi kubaha amakuru, hoba hariho n'imigambi yo kubafasha gukorana n'amashyirahamwe ngaha yobafasha kugira ngo ashobore gutanga nk'ibintu bimwe bimwe by'ibikoresho, haba utuntu two kwifuka ku munwa no ku mazuru, haba ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa n'abaforoma hamwe n'abaganga hamwe n'ibindi. Utwigaro nk'utwo twa turiho canke mu bamusi mugambi wo kudutangura?
Ego, uyo mugambi warabandanyije kuko igikuru twari kugerageza gukangurira kwanza abarundi bari muri diaspora bose baje hamwe batangwe bafashe kwigisha twese tuje hamwe tuburunani dufashanye gusangizanya amakuru y'ukumenyeshanya iyi ndwara yateye abantu bayimenye dushikira abantu aho bari hose. Icyo kintu nicyo cyabaye ingingo nyamukuru kwanza kugira abantu babanze bamenye iyi ndwara, kwera icyo twari twatinye rwose nuko eka n'ibindi bihugu byinshi abantu baribaza yuko iyi ndwara eka aho izoshika ko izosafika inganda. Nicyo gituma natwebwe rero igihe twabona iyi ndwara aho yari igeze ngaha muri Amerika batanguye kuvuga amakari yayo, nicyo gituma twari ko turaraba dutangura kuza turahitura twandika mu Kirundi ibyo basigura mu Cyongereza kugira dushobore gushikira abarundi cyangwa abanyarwanda abantu benshi mu buyaga bigari boba batazi icyongereza cyangwa igifaransa ariko bari ku buhinga ngurukanabumenyi na Facebook kugira dushobore kubashikira tubamenyeshe ibiriko biraba igikuru ni uko twabonye babanze bamenye ibiriko biraba ikindi nacyo ni kugerageza gushikira amashyirahamwe yino asanzwe afasha mu bindi bihugu mu nzira inzira zo kuvura abantu ariko tubamenyeshe yuko bariko barafasha ibindi bihugu ntibibagire ibihugu by'u Burundi u Rwanda ntibibagire Afurika icyo kintu rero ni ikintu gikomeye kubera ibyo bisaba kuko umubibutsa ntibibagire kandi ibyo byaranadushimishije tubonye yuko icyambere cyadushimishije ni uko ibitigiri bitabaye byinshi ariko naho bitabaye byinshi igikuru iyo ni inkuru imeze neza cyane icyo twifuza ni uko ibitigiri byoguma ari bike icyo bituma tutegerezwa kukubandanya Burundi ahari wese abanyarwanda abanyafurika aho bari hose eka abantu ku isi yose aho yateye aho umuntu ari wese ni igikuru ni uko umuntu yogerageza akaguma amenyesha abantu babandanye bagwanya iyi ndwara kuko gushika ubu baracyariko barayiga urucanco rushobora kuba ruri mu nzi hanyuma ariko gushika ubu igikuru ni uko kuyirinda umuntu ashobora kuyirinda ibyo birafasha kuko bituma abantu benshi badashobora gusinzikana
amakuru y'urucanco turayagaruka ku mukanya ariko nagomba tugaruka kwa Dr. Zayimana nawe nyine yatubwiye mu ntango iki kiza gitangazwa hari hatangajwe amakuru ategura avuga ko mu Burundi hashobora kuba hari ibitigiri abajejwe amagara y'abantu batashaka gutangaza ariko mu nyuma bisa n'uko icyo kiza kitasinzikaje abarundi cyane rwose ibintu byageze gute ayo makuru yava he cyangwa ni imigambi mishasha yagiye gufatwa kugira ngo ibyo bitigiri byabandura ikiza cya corona bibandanye bigabanuka
yego ni ukuvuga igihe ikiza cya corona gitangura ibintu byabaye uko mu bihugu bya Buraya harabaye abagwayi benshi ba corona virus hagezeho n'igihe bashobora kuvuga bati muruka n'umukuru atware ishyirahamwe mpuzamakungu OMS rigizwe n'amagara y'abantu yaravuze ati ibintu turiho turabona muri Buraya no mu Bushinwa n'ibyashika muri Afurika ibaye bizo bari guye ati kandi turiteze ko hazopfa abantu benshi nuko rero mu Burundi harabaye imvugo nk'iyo aho abantu baca bavuga barenze urugero mu kuvuga yuko hari abantu benshi bagwaye coronavirus ariko leta idashaka kuyifata nka nkama mugabo mu by'ukuri burya nawisha inzu umwotsi inzu irikirasha iyo bikaba byo abarundi baba barahetse nibyo kiriya gihe hari cyane cyane cyari giteye ingorane ni uko twari twimirije amatora abantu bacu bagira ubwoba rero bati mbega ko hagombaho amatora mbega ko hazoba imyiyamamazo izo heza bigende gute ubwo abantu ntibazohera bose kubera urabona amatora ukuntu bigenda nk'imyiyamamazo abantu barahetse bagahurira hamwe ari benshi kugira ngo bize porogaramu z'abakandida zose umuntu agaca agira ubwoba hanyuma rero harabayemo kurenza urugero niko muvuga ku bwanje kw'abantu barirabira kure cyane cyane abanyamahanga bakavuga bati mu Burundi ntibishoboka abantu bariko barapfa i Buraya bariko barapfa mu Bushinwa no mu Burundi atuzo ko ariko barapfa ntibishoboka yuko mu Burundi itangurane ziba zihari hanyuma rero murabona byarateye ingorane gushika abo ukumvikana kuke hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS gushika muribuka n'ibyakurikiye n'utwara OMS mu Burundi baramusaba yuko yokinjura baramusubiza ubutegetsi bwa OMS bati ntawe tugikeneye kubera yuko ariko amenya nk'urwanya imigambi y'igihugu ariko mu by'ukuri ibyo ni cyo navuga kubera rero niho nari kandi n'ibintu nabonye ndi muganga nta ushobora kunyegeza abarwayi ba covid-19 ubafise umuntu byanze kwa hema yagwaye indwara ntijyahanye ntawe ushobora kumushyira n'ibintu udashobora kunyegeza nimwe bavuga mu kirundi ngo ntawe ushobora kunyegeza inkorora ugiye umuntu akorora ntashobora kunyegeza rero hari abaye mu kurenza urugero mugabo nibyo abarwayi ba covid-19 barabayeho mu Burundi ariko haragiyemo akantu ko kurenza urugero bashaka kugereranya ibiko biraba mu Burundi miliko ya wamu mumahanga hanyo mwenyema mkuliji huku mshasa achie ya vika tanama wala jiru mugambi huku kwenye kona ziri mkuliko ya wandani ya liko niwaza kwa haji ya mwo inu vita za komunikasyon ni mzigooye usanga usawa kufugi mbugo usangike ugoba kandi aru kurenduru
tamisha mwebge ya makumu haya kile kute umuraza makumu ya tangazwa chukiza kichaduka ika nija kuliki ya hu jiligo nikejeko imigambi ika ningi ngo zafashwe zafashije mkugwanya iti umuenga chawa nafatkwa ni chukiza ya makumu muna umuaya kile kute uiweje izabaye mwenye
ego tuiweje izabaye nuko ichiza ubu ibitikiri naho alibichili bito ariko igikuru nuko ingwara kuva igihe yatangura nta waruzi ukungene ibitigiri bizoduga mu bihugu bitandukanye ariko umuntu cyo yarazi nuko ukungene iyo ngwara yandukira yamaze kwashika hanyuma abantu bagateza kugerageza kuyirinda nicyo gituma nuko icyiza nuko muri icyo gihe igihe yatangura ikatwe twe zaraduteye ubwoba aho duherereye ibitigiri biraduga tubyumva mu makuru eka dusha twibaza yuko n'ahandi biteza bimeze nk'uko canke bishobora kuzomera nk'uko igikuru ni ukwitegura naho umuntu ataba aragira ingorane igikuru ni ukwitegura umuntu akama yiteguye kuko muri iki gihe urabona yuko naho mu muzo wa mbere hariho ibihugu byinshi ndiko ndaraba nk'ibihugu nka za Kenya, South Africa, Nigeria cyangwa Ethiopia urazi kuri website ya Africa Center Disease of Control urabona yuko ibitigiri byabo naho akiki korona igitangura byari bitoyi ariko urabona ko ibitigiri byabo bihaye biduka urumva icyo kintu rero ikintu cy'ukuntu umuntu ateza kuguma araba kuko ibi bitigiri bishobora gusubira kuduka nicyo gituma abantu ntibocha bibaza ngo corona yaraheze ariko corona iracyahari haraho iriko iraduga hari ababishoboye ko igabanuka ariko igikuru nuko ibihugu byobandanya bikorana nkuko byamye bikorana mu kugwanya iyi ngwara hanyuma bakagerageza n'urucanco rubonetse urucanco ruzokwemezwa bakagerageza naho de bakaja mu barusaba kugira bazorushikirize abanyagihugu.
Twibutse cyo twese ko muri kumwe abananya kumiza ya gihugu cy'u Rwanda turi kumwe na Dr. Silva Nzeibana akaba mu kuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi tukaba turi kumwe na Professor Lionel Lemesha akayigisha muri kaminuza Alliance University muri leta ya California aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika muravuze ikintu gihambaye cyane rwose mushyirantahe Lemesha cyerekeye urucanco nashaka bwa mbere mbere Dr. Nzeibana atubwire ukuntu yakiriye iyo nkuru yatangajwe muri iyi minsi ivuga ko urucanco rushobora kuboneka rukaba gushika ubu bavuga ko rushobora kuba kugira akamaro nka 90% urumva n'urucanco rushobora kuba rutembereye iyo nkuru yakiriye gute Dr. Nzeibana
nukuri iyo nkuru yawe twarumviye twaranezerewe rwose kuko iyo ngwara ni ingwara igisibije ku isi kumvise rero yuko urucanco rushobora kuboneka ni nabwo bwatowe n'ishyirahamwe Pfizer kandi rushobora gukora ibice 90% hasanze ahubwo ari ibintu bitangaje kandi byabishimishije rwose ubu rero turayumviye yuko ubundi baracyari ko bararugerageza nirayeza gupima bagatanga urashobora gukora by'ukuri baranuganuga ko rushobora gutangura kuronswa abantu mu ntango z'umwaka uza ndetse ubona harageze kuko iyo ndwara iragisibije ku isi ni ukuri twabyakiriye neza rwose
hari amakuru avuga ko iyo urucanco rubonetse no kugira ngo rutangwe gutangwa rufata igihe kirekire aho mwebwe mu bivuga ko ikintu ntibishobora kuba bibateye amakenga ko urucanda rudashobora gushikira nk'abanyagihugu basanzwe mu mezi ya vuba
ni ukuvuga iyo urucanco rwemejwe hariho ubundi mwanya bifata kugira ngo rushikire abantu nibyo ni ibintu nsanga tuzi ariko ukuntu ibya corona virus byagenze byagiye biranyaruka rwose nizeye ko nibyo bizoheza bikanyaruka ikindi gihari ni uko kugira ngo bagire ubushakashatsi bwo gutora urucanco bishobora kuba byatwara amahera menshi ayo mahera nayo kipi ndio sababu menshi no kuko yuko ni kiciro cyo rucanco kipo bakizinge ntawe kiriho ko bidogeye bega ubu rucanco ruzoronswa bose bega ni waroswa bose gazo gazo hari barudina ico ni cyane kandi ibyo bitakabiri murari yuko n'uunye mugiye kuraba ko kuri kumbuko ngoka na umenye hari abantu basanzwe bagwanya cyane bavuga ngo ubu rucanco ngo bashaka gutera abantu urucanco bwo kubica urumva ije byose ni intamba mizotuma ubwo rucanco butaronswa abantu byose kuko nkino muri Afrika hari abantu benshi bantu incanco bakavuga ko incanco ari uburyo bwo kuduhonya twebwe abanyafurika cyangwa bakagendekeranyije ibintu ugasanga nicyo kizoba intamba icyo giciro uwo mwanya wogira ngo urwo rucanco ruboneke ariko ibyo mwanya byo ntibasa yuko ibintu bigira abantu birashobora kunyaruka kigira kabiri igiciro mbega icyo giciro abantu bose bazagishobora mbega hariho imfashanyo twoba nka fe turi mu bihugu bikenye hari icya gatatu mbega abantu bazogwakira gute abantu batazi ubwenge cyangwa abantu bahendwa mbega bazobyakira
gute Remesha inkuru y'urucanco yaratangaje mu minsi iheze nk'uko Dr yabivuze ishyirahamwe Pfizer akaba ariyo ryatangaje ko urwo rucandago rushobora kuboneka kandi rukaba ruzoba ingirakamaro nka 90% ayo makuru mwebwe mwayakiriye gute
ayo makuru y'urucanco rwabonetse twayakiriye neza cyane kubera turazi yuko urwo rucanco mu gihe bazotangura kurutanga ubutunzi bw'ibihugu buzoshobora gusubira kuduga kuzamuka ikanatsinda n'igihe babivuga muri iyi ndwi kuri stock market amakompanyi menshi ibitigiri byabo byaraduze kwera baciye babona yuko ubutunzi bugiye kuzamuka n'ingoga uru rucanco mu gihe buboneka iyo rero ni inkuru imeze neza cyane kuko nko mu rwego rw'ubutunzi nk'ubwo urwo rucanco ntibatangura kurutanga tuvuge nko ngaha muri Amerika reka no mu bihugu bya Buraya abantu bagashobora gusubira kuva mu mazu no kuvuga yuko abantu bacasubira gusuma ibintu cyane nk'uko byahora hanyuma nk'ibintu duhora dusumira mu bindi bihugu cyane dushobora mu bindi bihugu ibintu ibi ubutunzi buca busubira kuduga ubutunzi buduze muri ibi bihugu Amerika muri Europe n'ibindi bihugu reka n'ibindi bihugu muri Afurika ubutunzi buraduga ikipe nacyo nashaka kunganira ku byo Dr. Suzanne Zemana yavuze ni uko urwo rucanco ubwo nibamara gutora ubwo bashaka gutangura gutanga ku banyagihugu hariho umugambi wa OMS wa World Health Organization witwa COVAX Initiative uyu mugambi bawugize umugambi wo kuri COVID-19 biyumvira ukungene mu gihe urucanco rwaboneka ukungene bashobora gushikiriza urwo rucanco mu bihugu byinshi byo ku isi ariko urwo rucanco ntirwaboneka rero hacari intamba ni abacari ko baraziga neza kugira bazoshobora kurushikiriza abanyagihugu ariko bashobora kurutanga n'ungambira Amerika urazi iyo bari ko baravuga nuko bari ko bavuga yuko abambere botangura kururonka ni nk'abantu nk'abaganga nk'abantu bakora mu bitaro abo barashobora kuba mu bambere batangura kuronka urwo rucanco canke abantu baba bamaze kugwara bashobora kubashira mu bwambere mu baronka urucanco ariko uko imyaka izohera niko urucanco rushobora kuzoshobora gushikira abantu benshi ariko icyiza ni uko ubu ibihugu biriko birakorera hamwe kandi bikabandanya bitanga ibitigiri by'ukuri by'abo barwaye COVID-19 kuko iyo ibihugu biriko biratanga ibitigiri by'ukuri ibyo bituma nabo zabatanga urucanco bamenya aho bahera kuko nk'ubu babonye hari ibitigiri binini bashobora gutangura guhera hari ibitigiri binini guhicanco abo bantu gusumbya aho ibitigiri ari bikeye so icyo kintu rero ni ikintu gikomeye yuko ibihugu rero biriko biratanga bisangizanya ibitigiri icyo kintu ni ikintu gikomeye ni ikintu giteza kuguma kibandanya naho byaba ari ibitigiri bike ni byiza kuko birafasha yuko mu gihe nk'urwo rucanco ruboneka kugira bashobore kurushikiriza abanyagihugu.
Dr. Nzeyimana avuze ikibazo gihambaye cyane rwose Lionel Rebesha cerekeye ukuntu abantu batumva kumwe akamaro k'urucandago ikintu mubwira batumbiza n'iki
ikintu gikomeye cyane ni uko urucanco abantu dukwiye kubaremesha kuko urazi hari indwara nyinshi ku isi zahora zifashika inganda ndibuka tuganira na ba sogokuru kera baratubwira indwara za kera indwara zari zarafashitse inganda kubera hatariho incanjo kera abantu urumva abantu bari bake ariko si ukuvuga yuko havuka abantu bake yari kubera abantu benshi indwara hari indwara nyinshi zamara abantu indwara z'ibyaduka zavayeho n'izi ndwara za corona virus indwara z'ibyaduka indwara zagiyeho ariko igikuru ni uko ubu iciza ni uko baramutse bamenye ko hari indwara y'icyaduka barayimenya hanyuma bakiga iyo ndwara hanyuma bakagerageza gutora urucanco kugira bashobore gutegura imibiri yacu kurwanya iyo ndwara nicyo gituma abantu nobaremesha cyane yuko urucanco ruramutse ruboneka bakaba barukinye neza bakabona ko yego by'ukuri ubwo rucanco rurashobora gukingira abantu nka kujya umuntu afata urucanco w'indwara za tetanus indwara z'igitundu hariho incanco nyinshi umuntu aba yarafashe za mubyiga urabona hariho incanco nyinshi umuntu afata kubera yumvise amakara y'izo ndwara n'ukungene iyo ufashe urucanco bishobora no gufasha n'igihe wafata iyo ndwara nicyo bituma naho iyi ndwara ari nshyashya abantu nabaremesha yuko baramutse batoye urucanco rwemewe n'abaganga hamwe n'abahinga ku isi yose ko abantu batagira ubwoba kurufata.
Dr. Nzeyimana, mu gusozera iki kiganiro akamo mutera abarundi muri rusange ku byerekeye kubandanya eka no kubahiriza ingingo zafashwe na leta zo kwikinga icyo kiza akamo mubatera ni nk'akahe?
Egome akamo notera abarundi bariko baranyumviriza uka n'abantu bose bandi kirundi abanyarwanda cyangwa abanyekongo bumva ikirundi akamo notera abantu bose bariko baranyumviriza ni uko iyo ndwara ya coronavirus igisubije boyirinda boyirinda kuko burya kwirinda indwara niko gushobora gukira iyo ndwara ni ukuvuga nimba kuvura indwara nk'iyo bigoye kwirinda iyo ndwara nibwo buryo bishobora gufasha kugira ngo umuntu arware kandi cyane cyane twebwe abanyafurika ntitwijaja ndabona abantu bayifatanye intego ngo twebwe abanyafurika ngo turakomeye ngo twebwe ngo dufite imibiri ikomeye ngo si nk'iy'abazungu cyangwa ngo twe ngo dufite abanyagihugu bakiri bato bari munsi y'imyaka 40 n'ibindi uko ni nko gukengera iyo ndwara ni nko kuyifatana imenegwe icyo ni ikintu kibi cyane gishobora nyabuna kuyitatira indava igaca ifashe ikinganda rwose ni ukuvuga abantu bose bariko baranyumva bumva ikirundi nibasaba yuko iyo ndwara batayifata imenegwe n'ibihugu bya rutura uno munsi biri mu ngorane kuri iyo ndwara twebwe natwe muri Afurika nishobora kwigereza ko kuko dusanzwe dufite n'uburyo bubayabaye bwaba uburyo bwo ku amikoro kuko ibihugu byacu n'ibihugu bikenye yumva rero hagiyemo n'icyo kiza kidusindikaje twokena gusumba icyo nicyo twoshyira imbere icyo nicyo kiza kidufasha kwirinda iyo ndwara kikadufasha kandi gukurikiza impanuro duhabwa n'abaganga.
Twavuze kandi ko kandi ikibanza cy'indege imbibi zishobora kuba zo kugurwa hari zuguruwe ariko imbibi zishobora kugurwa nk'abarundi bashobora kwidegenza bakaja mu bindi bihugu akamotera nk'ingenzi muri rusange nako nakahe Dr. Zeman
egome akamonotera ubwa mbere na mbere abarundi ni uko bozirikana yuko nubwo ikibuga cy'indege cyuguruwe ni kugira ngo ubuzima bubandane kuko ingorane zahise ni kugira ngo ubuzima bushobore kubandana ikibuga cy'indege kiruguruwe ishobora mbere kusanga bidukwereye ingorane zisumbuye izo zizubu ni ukuvuga ko abantu bomera amagabo kubarundi nabo bazofata ingendo kukurumba kibuga cy'indege cyuguruwe cyuguruwe barundi mugabo cyuguruwe n'abanyamahanga korona bazofata ingendo bagume aho bazoza hose ubagerageza uko bashoboye kwirinda iyo ndwara ya coronavirus bagume yaba akarorero iyo baroye akarorero keza mu kurwanya iyo ndwara bagume bafashanya n'abandi kuko iyi ndwara uno munsi yerekane yuko abantu atacyo tumaze iyo turi twenyine abantu tukimaze iyo turi kumwe iyo turi kumwe niho dukomera gusumbya abarundi aho bageje hose bagume bafashanya n'abandi bo mu bindi bihugu kurwanya iyo ndwara bagume babera akarorero keza abandi mu kurwanya iyo ndwara nicyo navuga ku badoza mu Burundi nabo abanyamahanga bazoza mu Burundi ego nibyo mu Burundi iyo ndwara ntiyari si benshi bayirwaye ariko baze nabone baguma bakurikiza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara nirijajare nabone ngo tugiye mu Burundi ngo mu Burundi ho ntayihari ngo tukijajare oya baze baze bakumije kumvikana yuko iyo ndwara ihari kandi bategereza gushishikara bayirinda nko mu Burundi no mu Burundi kandi nuvuga experience bafise iyo bavuye n'abantu bari bazova muri Amerika bazova mu Bushinwa bazova mu Buraya bati cyo iyo ndwara yabakoreye baze nase baducira agace iyo experience bafise kuri iyo ndwara baducira agace kugira ngo natwe idufashe kuyirwanya gusumbya aricyo navuga
Professor Remesha akamumotera abarundi muri rusange uruhara mwatanguye n'uruhara uhambaye cyane rwose gukangurira abarundi ku kibanza chukwa guhana hanyira kwa makuru Facebook akamumotera abarundi muri rusange naka
muri rusange icyo nosaba abarundi cyane n'abandi bose bumva ikirundi nuko bobandanya nkuko Dr. Sizanze Imana yavuze kubandanya izo nyigisho bahabwa ariko cyane cyane kuzisangiza gufasha kuzisangiza gushikira n'abandi bantu badashobora gushikirwa n'izo nyigisho kuko urabona mu Burundi muri Afrika kamwe ho byinshi byo ku isi haracyari abantu benshi batazi gusoma no kwandika urumva nk'abo duteza kugerageza kubashikira kugira umuntu yaba abashikire n'ibyo ku maradiyo ni byiza cyane nka ku iradiyo ni byiza ko dushobora kubashikira ikindi nacyo abo babumvise aya makuru bayasangize n'abandi bose atashoboye kuyashikira hanyuma bafashe kwigisha abantu ukungene bo kwikingira indwara ya COVID-19 kuko igikuru gushika ubu umuntu ashoboye kuyikingira aho ni byiza birafasha cyane ariko no kugerageza kugira ibitigiri abantu ntibibagire yuko idahari bamenye ko ihari ariko igituma igitigiri atari byinshi ni kubera abantu bashobora kuyikingira bumva bateza kubandanya rero iyo nzira yo kwigisha n'inzira yo kubandanya birinda iyo ndwara
mu kane gatoya cyane rwose kandi ngusozera akamumotera ingenzi muri rusange zaba zinjira mu Burundi zaba zisohoka zijya mu bindi bihugu
ingenzi nazo zija mu Burundi kandi zija mu bindi bihugu byoba byiza bakurikije nyine ayo mategeko igihugu cy'u Burundi cyangwa cy'u Rwanda n'ibindi bihugu ibihugu amategeko basaba bakayakurikiza nk'akama kandi bakongera bakabandanya bakurikiza amategeko yo kugerageza kwikingira iyo ndwara bumvise bagize ikimenyetso bakirinda kujya mu bantu benshi bakagenda bakipimisha icyo kintu cyofasha cyane canke bumvise bameze nk'abagira ibimenyetso canke bumvise ko hoba hari umuntu waba bari kumwe yaragwaye bakabanza bagahagarika izo ngenga bakabanza bakipimisha bakabanza bakarindira kuko ikintu gikomeye ntibyoroshe ariko ibintu umuntu wese ahari hose arashobora guterera umuganda iyi ndwara igahera ikagabanuka cyane ku isi
Professor Lionel Remesha murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye mu muganda ni radio ijwi rya Amerika kuri ibibazo nk'uramutima
murakoze cyane Frederic
tawushimiye nawe Dr. Silva Nzeyimana ku kanya mwatoye kugira ngo muganda ni radio ijwi rya Amerika kuri ibibazo bihambaye cyane rwose
Ego cyane Frederic mundikije ndabashimiye rwose n'ikindi gihe mwakeneye icyo tuganira n'umuze mutinyi
murakoze cyane turashimiye kandi n'inshuti n'abanyamanyu bizajya ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.